Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi kwa gatandatu igenekerezo rya 23 ntwarante n'inshuti namwe bagenzi ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango rya makuru mu Kirundi naye akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Igikorwa cyo kurekura abanyororo bo mu ibohero rikuru ry'ububanza cabaye kuri no wa kane bitwutse ku igongo cy'umukuru w'igihugu caranzwe n'amanyanga menshi. Imvo nyamukuru akaba ari uko umuyobozi mukuru wajejwe amabohero mu Burundi yashatse guhindura urutonde rw'abari bategekanijwe kurekurwa. Ishavu n'amakenga ni vyinshi mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'ubusenda iri muri Republika ya Congo iharanira intwaro rusangi. Imvo akaba ari ihagarikwa ry'uwahora arongoye izo mpunzi kuva kuri uno wa gatanu afungiwe mu gashoko muri iyo kambi kandi ataco azira. Nayo mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi kiza gushimikira ku biherutse kwibonekeza mu gisata c'indero mu ntara ya Bururi aho bamwe mu bigisha bashasha batazi guhadikiriza amavuga mu rurimi rw'Igifaransa yanayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera n'abahanikaze. Ano makuru tuyahereye mu gisata cy'ubutungane aho abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru ry'ububanza baronse ikigo cy'umukuru w'igihugu kugira ngo barekugwe bahuye n'ingorane zijanye no gushaka gukuramwo abaronse ico kigongo cyo kurekugwa bagasubirizwa n'abandi. Nkuko amakuru ava ngaho muri iryo bohero abitumenyesha kuri uno wa kane umunsi hari haramutse hari ibirori byo kurekura abo banyororo. Umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi Pierre Claver Miburo afatikanije n'umwe mu bakozi bo muri iryo bohero yaragerageje guhindura urutonde rw'abanyororo bari gusohoka iryo bohero. Umushikiranganji w'ubutungane ari kumwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika bamaze kubibona baciye bafata ibintu mu minwe. Ariko ibyo ntibyabujije ko hapfa guteba mu kwiga ibibazo bya bamwe bamwe bategerezwa kurekugwa n'inkuru ya Pierre Gahungu.
Ayo manyanga ngo yibonekeje igihe umushikiranganji w'ubutungane aboneye ku rutonde izina ry'uwitwa Longe akaba ari umunyororo yaciriwe urubanza rwo guherayo kubera icaha c'ubwicanyi. Amakuru ava ku begereye ubuyobozi bw'iryo bohero rya bubanza avuga ko ari rimwe mu mazina Pierre Claver Miburo umuyobozi mukuru w'amabohero yongeye kuri urwo rutonde. Ayo makuru akavuga ko Longe ari umwe mu banyororo bahaye igiturire c'amafaranga menshi Chantal Nemezimana ajejwe igisata c'amategeko aho mu ibohero ry'ububanza. Uwo Chantal Nemezimana abifatikanijemwo n'umuyobozi mukuru Pierre Claver Miburo ngo aboneraho akaryo ko kurekura abamupfumatishije iyo hageze ko harekurwa abantu mu kivunga. Ayo makuru nyene yemeza ko ivyo uwo ajejwe igisata c'amategeko bizwi ngo n'ikimenyamenya aramaze kurengutswa imbere ya sentare ijejwe guhasha ibiturire Cour anticorruption mu Gifaransa. Abatari bake muri iryo bohero ngo bakaba batangazwa n'uko umenga yigenza nk'uko atacabaye kandi ngo n'uyo Pierre Claver Miburo nawe nyene amaze guhabwa icegeranyo c'amanyanga uwo Chantal Nemezimana akora ariko kugeza ubu akaba atanyiwe n'imwe irafatwa. Ngo ivyo bikaba vyerekana ko ivyo bose babikorana unafatiye no gushaka guhindura intonde ku munsi wa kane. Ibintu rero ngo bikaba vyashoboye kuja mu buryo kubera kigoro k'umushikiriza manza ya Kizigenza wa Repubulika kuko ayo makuru avuga ko Leonard Manirakiza yavuye amara amasaha 48 muri iryo bohero aho ari we yaraba abarekurwa umwumwe kugira ntihabe uburekurwa bidategekanijwe. Ako kigoro kakaba karashimishije abanyororo bakavuga ko bizeye ko abashatse gukora ayo manyanga bazobibazwa. Kugeza kuri no wa gatandatu abanyororo bamaze kurekurwa bakaba bangana n'179. Ayo makuru akavuga ko ico gikorwa caba gisegekanijwe kubandanya ku munsi wa mbere. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwarondeye Pierre Claver Miburo umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi kugira agire ico ashikiriza kuri ivyo. Yishuye ko iradio Inzamba yomusanga aho akorera kugira yishure ku bibazo vyayo.
Tukiri mu gisata cy'ubutungane wahora twari kambi impunzi y'urusenda iri muri Repubulika ya Congo iharanira intwaro rusangi yaraye ijoro ryiwe rya mbere kuva kuri uyu wa gatanu mu gasho ko muri iyo kambi. amakenga akabari menshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi kuko iyo mpunzi iyo murundi yafashwe ataco yagirizwa izo mpunzi zisaba ko arekugwa ido ni Donna Josephine Jones Nkunzimana
Olivier Iranzi yahora arongoye ikambi ya Rusenda afungiwe mu gasho k'iyo kambi kuva kuri wa gatanu impunzi zo muri iyo kambi zivuga ko yafashwe atana kimwe yagirizwa ajanwa gufungwa umwe muri izo mpunzi akavuga ko bafite amakenga ko ashobora kungururizwa mu ibohero rikuru na Bujya sanswe dahuza na DJ Bangala yamusubiriye ku burongozi bw'iyo kambi
Umbrek de pisacu ke trampukana ya mazukura ijo jiwe mungasho mungambi arusend Rero umanya numanya mumakuru chiko tularonga Nuko ashobora no kujanwa muri santrali Kuko administratire mushasha atwara inkambi Basenere witwa DJ Mangala We urumva ntibacana nuwaka na Origie Kugara naho n'ubutwari gisungusungu witwa Gashindi mu nkambi ya Rusenda nawe abifitemo uruhara runini rwose
Ayandi makenga bavuga ngo impunzi zari zishigikiye Olivier Iranzi mu gihe cy'amatora nazo zishobora gufatwa zigafungwa basaba ko yorekugwa kuko ataco yagirizwa uretse ko yavugira impunzi gusa
amasenga dufise nuko ashobora kujyanwa muri santrale ataco yagirizwa kandi turacategera amakenga yuko n'abari bamushyigikiye bose cyangwa abari inyuma yiwe bose bashobora kuguma bafatwa bagafungwa kuko abantu bariko batokezwa ku bwinshi seretu abe ari berekanye neza yuko bashyigikiye Olivier Magende icyo dusaba kugera uyu mwanya ni uko yorekugwa kuko ntacyo yagirizwa we yavugira impunzi cyangwa avugira impunzi niyumvire ko ari ikintu gikomeye
kuri iryo fungwa ry'uwo yahoze atwara ikambi uruganda rwa Hadji Nzamagati kakawe ntiturashobora kuronka kuri telefone DJ Bangala arongoye ikambi ya Rusenda kugira ngo icyo bivuze ko
Inzamba
uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko ikiganiro ku isoko cuno munsi ishimikira kubiheruka kwibonekeza mu ntara ya Buriri aho bamwe mu bigisha bashasha batazi guhadikiriza amavuga mu rurimi rw'Igifaransa ku isoko mu gishikirizwa na Emilio Nibasumba
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
birakenewe ko bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Bururi bakahirizwa ubwenge ivyo byashikirijwe no muyobozi w'indero muri iyo ntara inyuma yo gusanga bamwe mu bigisha bashasha batazi igifaransa basanzwe bigisha mu mashure mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 23 ntwarante mu 2024 turi kumwe n'umuhinga mu bijyanye n'indero kuri mikro muteramanye na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Inkuru ijanye n'abigisha basanze batazi guhadikiriza amavuga mu gifaransa mu ntara ya Bururi yashizwe ahabona na Radio Television Isanganiro ku igenekerezo rya 11 ntwarane mugenzi wacu Edi Claude Nininazwe agaruka kuri iyo ngorane yibonekeje mu bigisha bashasha baheruka guhabwa akazi
nkuko amakuru aba mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi abimenyesha bamwe mu barezi bigisha amakosa mu rurimi rw'Igifaransa mu mashuri atatu y'intango barahagaritswe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ku ntonde z'abatanga ivyigwa iyo ngingo ikaba yafashwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi inyuma y'ugusanga ko bamwe mu bigisha bakeneye gukarihirizwa ubwenge kuko badashobora gutanga icigwa c'igifaransa uko bisabwa Bamwe muri abo bigisha basanze badashobora guhadikiriza irivuga muri kubu canke muri kazoza hamwe no kubaka iryungane mu gifaransa ivyo vyabonywe mu ngendo zabaye mu mashure atandukanye na Antoine Sabiyumva arongoye indero mu ntara ya Bururi bica bishikirizwa mu nama y'abafite ico baterera mu iterambere y'intara ya Bururi bamwe mu bitavye ivyo bikorwa bakaba babona ko abo barimu bibagiye ubumenyi baronkejwe ku ntebe y'ishure bivuye ku myaka myinshi bamaze mu bushomeri imbere y'uko baronswa akazi aha mwomenya ko intara y'indero ya Bururi ifise abarimu bashasha baronkejwe akazi bagera ku 289 mu mwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 muri abo hakaba harimwo 273 basubiriye abarimu bagiye mu karuhuko k'izabukuru mu mwaka uheze
umurezi Elari Nibizi asanzwe akurikiranira hafi bijyanye n'indero avuga ko izo ari ingaruka mbi zitituka gicyo gisata mu Burundi.
Abo bana wumva bariko bararonka akazi no munsi n'abariko barigisha bakuriye muri ico gihe cyuko agaciro k'indero katitutse bihereye mu guteganya kubi. Ubu rero aho tugeze inyishu nuko bufata abo bigisha bari ku kazi bakabahereza abayobozi b'amashure babishoboye. Abayobozi b'amashure bahora arabigisha beza mu byo gukorana n'abandi mu byo kwigisha bafise ubumenyi bukwiye, bafise n'ubushobozi bukwiye bwo kwigisha, bafise n'ubushobozi bwiza bukwiye bwo gufasha abandi bigisha mu Gifaransa bita encadrement pédagogique. Abo bayobozi rero ni bo bazofasha abigisha kuri iyo shure bagatora ingorane mwigisha wese afise hanyuma bakaca bazironderera umuti bafashijwe n'ubuyobozi bw'indero mu komine cyangwa ubuyobozi bw'indero mu ntara bafatanije na ya migwi y'amashure bavuga yuko ubigisha bakabaza bacishije mu migwi. Ubuyobozi bwo nyene bwo bona ingorane zihari hama bakazitorera inyishu muri za nama bahora bagira ku kwezi mu Gifaransa twita réunion pédagogique.
Irari nibizi asaba leta kubahiriza ibijyanye n'intwari ibereye igakurikiza cyane cyane ibyapfundikiwe mu nama rukokoma y'indero iheruka.
Inama ruke koma iheruka yararonse abahinga baterera ibyumviro bitari bike niba kurikiza zijya nama. Aho rero ni ibintu bijyanye n'intwari ibereye, ibintu bijyanye n'intwari ibereye n'ibyo bishobora gutuma bashobora no gukosora muri ibyo by'imibano, muri ibyo by'inyigisho, muri ibyo by'ubuhinga ubwo ari bwo bwose. N'ahandi umuntu ashobora gutanga impanuro ugasanga nta na hamwe zihagaze kandi ingorane ari bimwe byo kuvuga ngo nta wuhomeriye iyo nka. Iyo nka rero nubwo burongozi bw'ubushikiranganje, nubwo burongozi bw'amashure, nubwo burongozi budashobora gukurikiza imbono y'igihugu ishaka yuko umwana yiga agasohoka afise ubushobozi n'ubuhinga umufasha kwitunga no gutunga igihugu, umufasha nuko ashobora kuba umwana w'u Burundi akongera akaba umwana w'amahanga.
Bagenzi bacu ba television Renaissance nibo batororokanije amajwi y'umurezi Elali Nibiti. Aha akabari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndabakengurukiye mwese mwaduteza biri Emile Nibasumba nije nariko ndakibashikiriza naho mu kindi kiganiro Imana ibishatse.
Cari kiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru mukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na Edi Claude Ntirinahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ikaze kuri mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi kimenyesha makuru iwacu canditse ku muvuduko muke w'umuyaga nkuba wibonekeza muri quartier ya Bwiza mu gisagara cha Bujumbura. Ahaba abanyagihugu bavuga ko iyo bagize imana ukaboneka uza ufise inguvu nke kuburyo ataco ushobora kubamarira. Amatara atanga umuco udakwiye icibagiwe co nabakora ibikorwa bisaba umuyaga nkuba nkaba kinyozi abafatanya ivyuma abacuruzi ifungurwa batokwiyamvya ngo bawukoreshe kuko ibikoresho vyabo vyohava vyononekara canke bigasha mu gihe umuvuduko munini w'uwo muyaga nkuba uje giturumbuka. Burundi eko nacho canditse ku biciro by'ibifungurwa byagumye biri hejuru naho leta y'u Burundi yagabanuye ibiciro by'ibitoro hari kwigenekeza rya 18 mu kwezi guheze kwa kabiri igihe umushikiranganji ajejwe amazi umuyaga nkuba n'ubutaka yabimenyesha abatari bake bariyumvira ko n'ibiciro by'ibintu byankenerwa bizoca bigabanurwa yamara nticigeze gihinduka abadandaza n'abaguzi bakabona ko ibintu bigiye kuyangara gacane cyane ko ico gitoro casubiye kuba umuzi wibuye. Tukiri kuri ivyo bihanze abanyagihugu umugambwe sabanya Fode busaba leta gutorera umuti ngorane zibura gigitoro cyandikwa na IBM News. Ibyo bura gigitoro rikaba ari nahanze abanyagihugu baba abo mu gisagara canke abo mu gihugu hagati abashoferi cyo kimwe rabiyunguruza ku mastation uhasanga imirongo miremire y'amamodokari abashoferi canke banyine imiduga batari bake bagataha ataco baronse abiyunguruza bafashe amabisi mu bisagara batonda imirongo miremire barindiriye ko hari amabisi yoboneka bakabura mbere bamwe bagahitamwo kwitahira n'amaguru. Abafata ingendo zo hagati mu gihugu nabo bavuga ko itike yo kuyunguruza yaduze ku rugero runini, iryo byose ngo bigaturuka ku bukene kw'amafaranga y'agaciro nk'uko umushikiranganje w'ubudandaji yavyemereye. Ariko rero Vasita Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe yemeza ko u Burundi butagisaba imfashanyo ahubwo ugiye gufasha ibindi bihugu. SOS Media imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nonwi. SOS Media canditse ku ruhigi ruriko rukoregwa abanywanyi b'umugambwe SNL gwabaye ndanse mu ntara Cibitoke. Abanywanyi bane barahagaritswe mu kiringo cy'ukwezi kumwe mu makomine ya Rugombo mabanye na Buganda nyuma y'ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye ingozi kugenekerezo rya cumi kuno kwezi n'agahengwe bigeze baronka. Abadafashwe ngo barara ntibuca, abandi nabo ngo ntibakirara mu mazu. Urwego rujejwe iperereza rukaba arirwo rwagirizwa ayo mabi yose. Ibyo byose ngo bigakorwa kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi wiharize urubuga rwa politike. Aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'umunyeshamakuru muri Nondwi ku Burundi. Bari kumwe na Jewe Di Claude Ninahazwe. Nk'abandi bifuje kugira weekend nziza, mugire ibihe byiza aho muherereye naho utana Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino kuri aya makuru kuvyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozera no makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese mwafasha kanya ko kudutega yompi ano makuru mukaba mwayashikirijwe na Jean Kaze naho ubutaha.